Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Sangwe kaze nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe murano makuru yo kuri uyu wa mbere igenekezo rya 49 munyonyo umwaka wa 2021 ayo twabateguriye ahageze kuri izingingo nkuru nkuru zikurikira. Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwara ya hagati mu gihugu n'umutekano akoresha ububeshi mu gusamaza abarundi mu ntumbero yo kubibagiza mabi y'abanyuruzwa bakabugwa irengero bikozwe n'abajejwe umutekano bishikirizwa n'isekeza ndondeza muraza kubikurikira murano makuru. Mwiheburo ni mwinshi mu barimyi bo mu ntara ya Kirundo kubera uruzuba ruriko rwigaragaza muri iyo ntara kuva irima rya gatasi ritanguye bagasaba leta yuko yobagarukirako. Uburimyi kandi inidogo irabandanya mu banyagihugu komine Kayogoro hariya mu ntara ya Makamba bariko barasabwa kuri amafaranga y'ifumbire yo kurimira imeshi n'agatasi batayironkejwe kandi haheze igihe barishe ayo mafaranga. Aya n'ayandi ni mu kanya sangwe kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese muduteze amatwi. Abategetsi b'Uburundi barabandanya guhakana iby'abanyuruzwa n'inzego z'igihugu bagaheza bakabugurengero inyuma yaho umukuru w'igihugu n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika bahakaniye muri mukakaro guheze ko bitabaho mu Burundi. Amajambo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu n'umutekano yo aza ashimangira izo mvugo. Pierre Nkurikiye yagiriza bamwe mu bajejwe agateka ka muntu kubesha ko abantu banyurujwe bakabugwa irengero mu ntumbero yo gushafuza igihugu. Yabivuze kuri uyu wa gatandatu ariko yerekana umugabo avuga ko yabeshe umuryango we yuko bamunyuruje. Kurikira Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu.
Iyo umuntu abuze iminsi yose ntaba yanyurujwe no kunyuruza birashobora kubaho ko n'icyaha gisanzwe mbere gitekana n'igitabo mpana vyaha. Turashobora kuba ukuri hari n'ababikina ku nyungu izicanke zitandukanye. Hari n'abagenda mu migwi iterabwoba murazi ko mu bihugu tubana hari iyo migwi abagiye muri iyo migwi y'iterabwoba iyo migwi y'ububisha butandukanye kenshi ntashobora kugenda freze barashobora kumubura. Hariho rero abaca batangura kuja kuri bwa buhinga ngo kanabumenyi ngo emama ngo kanaka ngo yanyurujwe bakanavuga ngo yanyurujwe n'inzego n'izingira murakunze kubona babyandika babandi abasubundi cyangwa bari mu bindi bihugu byo hanze bakaba aribo ba mbere bakarema ikinyoma ko kubabwira ko kanaka yanyurujwe n'ubwego guterereza n'imodoki ni kandi ari binyoma.
Ibivugwa na Pierre Nkurikiye biratangaza Pacifique Ninazwe aserukira isekeza ndondeza kubabujwe irengero banyurujwe n'inzego z'igihugu. Avuga ko Pierre Nkurikiye akoresha ububeshi no gusamaza abantu ngo bibagire inyuruzwa ry'ababo zikogwa n'abajejwe umutekano rikaba ryariyongereye muri ino minsi. Kurikira Pacifique Ninazwe arongoye umugambi ndondeza.
Twebwe nsinobwo ngo turatangara iyo tubonye Nkurikiye ariko aravuga ibintu be n'ibi tumumenyereye mu bikorwa bijyanye no gutuka ibikorwa byaharanira agateka kazi na muntu. Ibi rero vy'abakina ukunyuruzwa tubibona nk'umugambi ushobora kuba bari bateguwe n'icyo gipolisi nyene kugira ngo baze gutuka umugambi ndondeza n'abandi bose bakora ibikorwa byo gutabariza ababa banyurujwe. Ntivyumvikana ingene mu gipolisi bitwararika gukora ibiganiro kuzana kumbonesha kure abantu ngo babakinye amareresi y'ukwinyuruza mu gihe hari abantu by'ukuri bamaze iminsi batabaza babaza abajyango babo iyo bagiye aho kuza kutubwira iyo bashyize Jean-Marie Vianney Badogomba abamufashe bazwi inzego bakorera zizwi aza kutuzanira abakinye gukwinyuruza aho kwishura umuryango wa Pastor Joseph Sinzubwenge hariya mu ruzo mu ntara ya Muyinga atuzanira abakina ukwinyuruza aho kuza kubwira umuryango wa Christian Ndeze batazira Baleze wo mu Kirundo yahagaritswe abantu barorera ku ihoteli izwi ibujumbura abaje kumufata bakaboneka neza ariko atuzanira abakinye amarelesi yo kwinyuruza murumva ko vyerekana neza cyane ku intumbero nyamukuru yatumye bakora icyo arukuza gutuka ibikorwa tumaze imisi yuko turerekana ko abantu batari bake muri no misi bariko baranyuruzwa cyane cyane n'iperereza rya gisirikare abandi bagatwagwa n'imbonera kure abandi bagatwagwa n'iperereza rijya bita SNR
ku bwa Pacifique nahadzwe ngo bitewe bitebuke abakora ayo mabi bazoteba bakubitwe intahe mu gahanga n'ubutungane n'ubunyene dukurikire Pacifique n'inahadzwe
ubwa mbere yavuga yuko ari ndondeza inyuruza abantu mu nyuma aragarukana ibi byuko ngo abantu banyuruzwa babagiye mu migwi y'abagwanyi none uyu munsi naho yadukanye ibyo bashasha ngo binyuruza kandi imijyango iri mu kangaratete imijyango yari ihebuye imijyango yari ituye igipolisi aho bose ndiko ndavuga bari ituye inzego z'igipolisi ariko abo bose nta numwe yarose inyishu nta nahamwe arakora ikiganiro nk'iki cyo kwishura iyo mijyango yari wumva ko atuka abanye agateka kazi na muntu ko baba ariko bararesha abivuga mu kivunga nta nemera kwishura ku muntu umwe umwe wese twagiye turavuga ngo avuga ati nababeshi uyu muntu ntiyatwawe niyo modoka uyu muntu ntiyafatiwe aho hantu ibyo bintu ntibyabaye azana umubeshi nkawe akaca akina iyindi reresi yiwe y'ugutuka mu kivunga ibikorwa byose dukora aho kwishura kumuntu kumuntu abantu bakora bino bintu bamenye kwimpera n'imperuka nabo bazobyishura ubu buzima bw'abantu bakinira ko aba bantu ariko akina kw'imivyimba umunsi umwe nawe azobyishura nibaze ko be n'ibyo byijana mu gukina kumarira y'abavyeyi n'imiryango
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus. Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe
amakuru arabandanya kuri Radio Inzamba abarimyi bo mu ntara ya Kirundo barafite ubwoba bwinshi kubera imirima yabo yaturiwe n'uruzuba rwinshi rumaze iminsi gwaka naho imvura yaguye kuva ku munsi wa gatanu heze nta kinini yaje gufasha kuko byari byamaze kuyangara nkuko bivugwa n'abanyagihugu baho mu Kirundo bagasaba leta kubagarukira ko kuko babona ko umwimbu w'uyu mwaka ataco bazowutoramo n'inkuru tubaza Trifine kane wabo
ariko kuko bari mwiseko bagiye gusarura inzara igiye kuba nyinshi bivanye n'uruzuba rwatse
bamwe mu banyagihugu b'ihimizi bo mu ntara ya Kirundo twashoboye kuvugana baremeza ayo makuru no muri komine ya Busoni bavuga ko ayo mazone yasinzikajwe n'uruzuba ari amazone ya Gatare na Gisenyi nanyi imvura yatanguye kugwa mu mpera z'iyindwi heze abarimyi nta cizere kinini bafise kuko babona ko yaguye byaramaze kuyangara imirima yaramaze kononekara
imirima yarubumye cyane no mu ntara yose ya Kirundo ntahizuba ryashigaje igiharage byari byatarurushugwe caruruma nibyo byarapfuye ibindi bitari biriko biramera hariho ibitabananije bimera byapfiriyemo mu kuzimu ntitubona rero umwimbu uzohava uboneka muri uru rutasi nta mwimbu twiteze kuko yarumye rwose imirima yarapfuye imvura yatanguye kugwa ku munsi wa kane no kuri wa gatanu yaragoye ariko ntacyo yaje kugarura ibintu byaramaze kononekara
abo banyagihugu bakaba batera kamo leta y'u Burundi kugira imenye ko abo banyagihugu bakeneye gufashwa kubera uruzuba rwabononeye imirima.
Icyo twasaba nuko abatejwe intwaro bogira icyo bafashije kugira ngo habe ko botanga agafashanyo ku banyagihugu, kuko izuba ryarishe imirima cyane kandi nta kizere gihari ko umwimbu uzoboneka. Hatwiteze uwo ku mpeshi ntiryashika izuba ntiryake nk'uko ryatse kuri urutasi.
Uko kandi niko bimeze mu bice bitandukanye by'intara za Muyinga na Ngozi bivuye kwihindagurika ry'ibihe. Muri izo ntara zose abanyagihugu basaba leta gufata ikibazo mu ntoke kugira ingaruka ntizizobe umurengera, na cane cane ko n'abantu bashobora kuzohasiga ubuzima. Twagerageje kurondera kuri telefone buramatari w'intara ya Kirundo Albert Atungimana kugira twumve ico bategekanya gukora kuri ako kamo k'abarimyi, ariko ntitwamuronse.
Arakoze Trifine kane wabo kubwa Frederic amavuga inyumvira ahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu, akaba ndetse avuka mu buraro ku bw'igihugu ngo leta yoraba ingene igwiza ubuhinga bwo kuvomera imirima n'amazi avuye mu biyaga biri mu ntara za Kirundo na Muyinga. Ngo leta yarikwiye kandi gufata ico kibazo mu ntoke mu kurondera abanyagihugu ico tuma babaho ntibicwe n'inzara. Tega matwi Frederic bamvuga inyumvira.
Ikibazo cy'inzara mu bice bya Kirundo na cyane cyane muri komine ya Bugabira, komine Busoni, harakunda kuba ikibazo cy'inzara kubera iyo hateye uruzuba ibyimburwa bica bisha, ugasanga rero abanyagihugu ntibashoboye kwimbura. Icyo kibazo nacyo gitorerwa inyishu mu bice bibiri. Igice cya mbere nuko aba leta ica ifasha abanyagihugu, nyuma ikabashira ibyo bari buryo kera twebwe bishitse tukiri ku butegetsi twaje turondera imiceri hirya no hino tukashira abanyagihugu bageze bagafungura. Inyishu ya kabiri nuko mu bisanzwe kijya kibazo giterwa nuko zijya ntara zirimo amazi make, burya hariho ikibazo cy'amazi muri Kirundo cyane cyane muri Bugabira na Busoni, ku buryo leta yabwirizwa kwitaho ico kibazo ikiga ingene hoba kugwiza muri ayo makomine imigano irimo amazi kugira ngo abanyagihugu bashobore kuyakoresha no kuvomera kugira ngo bashobore kuza bararima igihe cyose baba bishakiye utwimburwa tugashobora kuza turabavuna igihe hateye inzara.
Tukiri mu gisata cy'uburimyi, imidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba bavuga ko barisha amafaranga yo kugura ifumbire y'ikizungu ya fomi, ariko ngo bari bararindiriye kuronswa uwo mwavu amaso ahera mu nzira. Bavuga ko uruhombo ari runini cyane, bagatangazwa no kubona bariko basabwa kuri amafaranga y'ifumbire yo kurimira impeshi kandi n'iyagatasi batayironse. Inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Abarimyi bo muri komine Kayogoro y'intara ya Makamba baratewe impungenge n'ikena ry'umwavu w'ikizungu bariye kuva mu kwezi k'umunani, n'ubu batararonswa ivyo biruko mu gihe irima ry'agatasi ryaheze barindiriye kurimira impeshi. Amezi agiye kuba atatu barindiriye umwavu w'ikizungu wa fomi amaso agahera mu nzira, kandi batanze amafaranga ku gihe. Bavuga ko byabagoye cyane kurima badafite ifumbire.
Twarishe 18 twibaza ngo uko tuzohava turonka ibizodufasha kugira ngo turonke umwembu wisunanuye ugereranije n'uwo dusanze turonka. Nanone tumaze kuya muri uko 18 avanse, hanyuma mu nyuma turanatangana n'amafaranga yari yasigaye gushika amasaha tumaramaranye ubwo butike. Twarabuze ifumbire, ugiye kubaza bakubwira ngo rorera, nta kindi kintu baguha kinyishyura kugira ngo nororere ngo hari igihe izoza. Gushika n'aya masaha twagiye dutangara tubonye batanze isango ryo kurihira kwa avanse yindi ifumbire yo kuzakoresha ku mpeshi, tukajya twiyumvira ingene umuntu yoriha ifumbire yo ku mpeshi kandi n'iyagatasi yarabuze.
Amafaranga y'ifumbire yarihigwa mu makopeke n'amaposta biciye mu mashyirahamwe y'abarimyi. Abo barimyi bavuga ko bama batonze ku mazone bavukamo ahatangirwa iryo fumbire kuva itera ritanguye, ariko bagataha bikoreye amaboko. Abarimyi bakagiriza abajezi kwitanga ko baha abadandaza ifumbire y'umurengera abarimyi batarose kandi nabo baba bayirishe. Abo badandaza bagaheza bakayigurisha ku barimyi igiciro cy'umurengera ku makopeke n'amaposita bariha kugafuka amafaranga 2029 mu mafaranga y'amarundi mugi hawa danda za kukafuko nye baka gulisu mbe minungitanu mafaranga ya marundi
tunasaba nukuli batugire ni hagire uzo sila kuzara tanga mafaranga akize kwa za hafa ronga ya fumbire changena hawa rondere uhundi buji buko awa sanze batu wali ya fumbire ni imba koko alinge umono wa mchire akakuna ni buli buli yori hira tumenye duti umono na zorenza ibiro vinganuku jifumbire kukubundi buko veshi numu akani batavie kanda mafaranga wara maze kukunya tanga iwa mime angebele vile ni chenda davali kafuko
ama kwa tanduka anyari meza kujo kena jivari vakuwa hawe isoko ryo gushikana ifumbire mu mazone agize iyo komine ya Kayogoro aho zimwe mu nsiguro batanga harimo kubura igitoro bamwe mu bahinga mu by'uburimyi bakabona ko leta ahubwo yari kwiye nyabona guhimiriza abarimyi gukoresha ifumbire y'ikirundi igizwe namase y'ibitungwa abatayafite bakiyimbanya barega kuko ifumbire y'ikizungu yo nonisi radio inzamba twarondeye ku telefone Antoine Ndayiragije arongoye komine Kayogoro ariko ntitwashoboye kumuronka
Josephine Jones Nkunzimana arakenuye ubukene bw'isukari bwasubiye kwibonekeza mu ntara Rumonge ku mazu y'idandarizo bamwe mu badandaza bavuga ko atari bafise abandi nabo bakaba bayigurisha igiciro cy'umurengera nkuko bamwe mu baganira na radio inzamba gateka kawe babivuga ngaruka zatanguye kwibonekeza bagasaba ko ico kibazo cyotorega umuti maguru masha ido nido na Beni Axera Kana
Icyo kibazo cy'ubukene bw'isukari kiriko kirarenza ikiringo cy'indwi kibonekeza aho mu ntara ya Rumonge nk'uko bivugwa n'abanyagihugu muri iyo ntara ku mabutike cyangwa ku isoko abadandaza basigura ko bamaze igihe bataronka iyo sukari abandi nabo bake bashobora kuba bayifise bakaba bayigurisha hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atandatu n'ibihumbi bibiri n'amajana umunani nk'uko umwe mu banyagihugu yaganiriye na radio inzamba gateka kawe abitwiganirira
abanyagihugu bakaba batandukanye n'icyo bishaka gusa isukari kinini kinini cyane niho ushobora kuyironka aho yose niho ironka mu giciro kiri hejuru hari aho usanga yigura ibihumbi bibiri n'amajana indwi ibihumbi bibiri n'amajana umunani ariko naho ushobora kuyigura ibintu bikatike igihari ni uko si hose ironka urumva ubona uba ayisigaranye ako turere ko akiyisisha na dukeye rero bamwe mu bacuruza bavuga yuko atayo bafise tugaheruka kuronka twebwe rero ntituzi ingorane zaba zarabaye
ivyo bibaye mu gihe mu minsi iheze hari amakuru yakwiragijwe avuga ko hari icuma co mu ihinguriro ry'isukari sosumo coba capfuye abanyagihugu bagasaba ko ico kibazo c'isukari cotoregwa inyishu hakiri kare
hariho amajwi yigeze kukwiragizwa mu minsi iheze avuga ko hari icuma capfuye twe tubaza ko ico mbere bari zinini ariko ico dusaba muri rusange ni uko abajejwe intwaro n'abajejwe ubudandaji batorega iki kibazo inyishu kugira ngo umunyagihugu ashobore kuronka agasukari kuko agasukari gakoreshwa cyane gakoreshwa muri byinshi cyane cyane abagwayi abafite abana asanga kaguma gakenewe rwose
uruganda rwa radio inzamba gateka kawe tukaba twarondeura amatari w'intara ya Rumonge kugira tubwire ikigiye gukogwa kugira isukari iboneke mu ntara arongoye turamukena
turashimiye Beni Axera Kana ayajanye n'inkino nayo ibitsindo 14 nivyo vyinjiye mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ku munsi ugira wa 14 uhiganwa mu nkino 8 zabaye muri iryo higanwa umugwi Bumamuru uri mu kibanza ca mbere muri basket nawo igikombe cihiganwa ryafashwe mu mugongo n'ikinyobwa Viva ryaraye ritabukanywe n'urunani rutsinze Dinamo ku manota 86 kuri 82 ya Dinamo ido nido na Jacob Sibomana
igihe higanwa ryatunganyijwe n'ikinyobwa kitagira umwambiro Viva gihingurwa na Brarudi ifadikanije n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi ryasozerewe n'urukino rwahuje urunani na Dinamo iyo migwi yarerekanye ubuhinga bukomeye kuva mu gace ka mbere ku gace katahukanywe na Dinamo ku manota 25 kuri 21 gace ka kabiri katahukanywe n'urunani ku manota 27 kuri 15 iyo migwi icija kuruhuka ku manota 28 y'urunani kuri 38 ya Dinamo mu gace ka gatatu Dinamo yaje yazikenyeye ako gace kaza kurangira Dinamo ifite amanota 26 kuri 21 agace ka kane ari nako ka nyuma katahukanywe kandi na Dinamo yinjije amanota 18 kuri 17 y'urunani umugwi w'urunani ukaba ari wo rero watahukanye intsinzi ku manota 86 kuri 82 ikaboneka agace ka kabiri k'urukino ariko kafashije urunani gutahukana intsinzi yatumye umugwi uhembwa amafaranga miliyoni 6 z'amarundi impande y'igikombe mu gisata cya bigeme naho igikombe cyatahukanye na Legazel batsinze Gladiator ku manota 66 kuri 49 Gazelle yahawe miliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi. Kuri uwo w'Imana nyine imbere y'ukugurukina rutangura ishyiramo rya basketball mu Burundi cyaragiranye amasezerano na Burundi yo gufata mu mugongo urukino. Muri ayo masezerano Burundi zoronse ishyiramo rya basketball mu Burundi miliyoni 180 amafaranga y'amarundi mu kiringo cy'imyaka 4. Muri volleyball naho higanwa ry'u Burundi bwose ryasozerewe kuri uwo w'Imana. Wagawe igikombe cyatwawe na Amicale des Sportifs de Bujumbura itsinze ga Cosmos ku maseta 3 ku busa no mu bigeme Gender Light Club niyo yatwaye igikombe itsinze Panthers ku maseta 3 kuri 1. Umunutsi nawe Olivier Irabaruta asanzwe yimenyereza mu gihugu cy'Ubutaliyano yarayabaye wa gatatu mu gusiganwa kuri marathon akurikiye abanyakenya babiri. Yakoresheje amasaha 2 minota 10 n'amasegonda 13 ukwiruka ibyo birometero birenga gato 42. Umwanya waciye umuha uburenganzira bwo kuzitabira ihiganwa ry'isi yose rizobera mu gisagara ca Oregon muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva itariki 15 kugera kuri 24 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka uza. Mu mupira w'amaguru naho ukunzwe igira ya 14 Top Junior yatsinze Musonga igitsindo kimwe ku busa na Chaux Atletico New Orleans yatsinze Vitalo. Message Ngozi yatsinze Buja City ibitsindo bibiri ku busa, Aigle Noir yirahiye Flambeau de l'Est mu kwitsinda ibitsindo bine ku busa. Rukinzi yanganije na Kayanza United ibitsindo kimwe ku kindi, Les Crocos yanganije na Flambeau du Centre ubusa ku wundi, reka ni nako byagenze hagati ya Bumamuru na Burundi Sport Dynamique. Inyuma y'inkino 14, Bumamuru yo mu ntara ya Cibitoke ni iri mu kibanza ca mbere. Mu kibanza ca nyuma naho hari Les Crocos yo mu Rumonge.
No kuri iyo nkuru ijanye n'inkino duciye dusozera ko ana makuru nshimire mwebwe mwese mwaduteze yomi Jean Marinda bashinze mwari kumwe kuri mikoro ndabasezeye naho utaha.